Ibitegerejwe rya Amerika rikesha ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi byerekana ko hagati mu gisagara cya Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hari abarwayi batatu mu buraruko bwa Bujumbura habarizwa umwe nayo mu manuko bw'icyo gisagara hatowe umurwayi umwe cyo kimwe no ku bitaro byitiriwe abasirikare ni ku bantu 54 bapimwe muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'Uburundi abantu 22 basanganywe ubwandu bw'umugera wa coronavirus kuri 55 bapimwe muri komine Sare mu ntara ya Bujumbura mu burengero hamaze kuboneka abarwayi batatu ku bantu 19 bapimwe mu ntara ya Ngozi mu buraruko umuntu umwe niwe yasanganywe ubwandu bwa virusi ya COVID-19 kuri batatu bipimishije ni mu karere k'ubuvuzi ka Kiremba kamwe mu twabonetsemo abarwayi b'umurengera mu mwaka wa 2021 n'2022 mu ntara ya Makamba mu manuko umuntu umwe yapimwe yasanganywe umugera wa COVID-19 niwo muri komine ya Nyanzarake amakuru ava muri izi ntara aremeza ibitigiri ibitigiri by'umurengera biboneka mu ntara ya Bururi mu manuko ni ku mashuburo ya tatu afite uburaro ari mu makomine ya Rutovu Bururi na Matana nk'uko ibiharurijwe rya Amerika rihabwa n'abajejwe indero wa Bururi bikemezwa n'abajejwe ubuvuzi bizerekana mu Rutovu kuri lise yaho hari abanyeshuri barwaye 72 lise ya Rubanga muri komine Matana iharurwa ko 58 mu gihe lise ya Bururi hatowe abanyeshuri 42 banduye COVID-19 n'ibitigiri kugera kuri uyu wa gatanu ugenekerezo rya 20 ukwezi kwa mbere umwaka w'2023 amakuru ava mu bajejwe indero mu ntara yemeza ko ibiharuro bya mbere byatanguye kwibonekeza mu ntango z'indwi inyuma yaho hari abanyeshuri batahukiye bavuye mu mahiganwa y'umupira w'amaboko handball mpuzamashuri ku murwa mukuru wa politiki Gitega mu ndwi iheze twibaza ko abanyeshuri bahanahanye umugera wa COVID-19 mu gihe bari hamwe Gitega kuko bahahuriye bavuye mu mihingo myinshi kandi bakaba bagumye begeranye umwanya munini mu mahiganwa niko bamwe mu barezi batashimye ku mwidondoro wabo umenyekana batubwiye mu mwanya wa mbere icy'abajejwe amagara y'abantu n'indero bihutiye kwabaye ugupima abanyeshuri mu Kivunga ariko bamenyesha ko bigoye gutuzikiriza cya COVID-19 mu mashuri y'indaro abana barara ahantu hamwe atasaganirizo bakongera bagasangira ubwiherero bwogero hamwe n'ikibanza bafunguriramwo nkuko amatoko yacu yabyemererwe rya Amerika abajejwe indero naho bagerageje gushyiraho ingingo zo kwirinda icyo kiza hari ubukene bw'ibikoresho nk'indobo imiti yo koga mu ntoki n'ibindi iryo rya Amerika ryagerageje kurondera ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi kubwira ubwo icyo bushikirije kuri ibitigiri bishasha byinshi bya COVID-19 byasubiye kwibonekeza ibiro byejwe kumenyesha amakuru byatumenyesheje ko umushikiranganji wa mbere ari wazogica bivuze ko nk'umukuru w'umurwi ujejwe kurwanya irandagata rya COVID-19 ku rwego rw'igihugu Gervain Irakobuca ari mu gikoranire cy'umugambwe uri ku butegetsi Sende DFDD cyatanguye kuri uyu wa kane ku murwa mukuru wa politiki Gitega ikazorangira kuri uyu wa gatandatu ariko mu mpera z'umwaka agira umwihwezo w'ingene ikiza cya COVID-19 cyarwanijwe mu Burundi yari yavuze ko gisani cyaherengeteye yavuze ko iyo ndwara itakiri ikibazo yongera ashimira ibimenyeshamakuru byafashije kugira abanyagihugu bamenye uko bitwara
nkengurukire cyane banyakuba bamenyesha makuru uruhara rwabo rwarabaye ugukimaze gikomeye mu kwikingira iki kiza cha COVID-19
ariko icyo ndabamenyesha nuko la situation munsi ya COVID mu Burundi nikiri kibazo ibiharuro biri hasi cyane
mbere yaci yashinga mu rwi wo kuzokwerekana uko COVID-19 yarwanijwe n'uburyo bwakoreshejwe harimo imfashanyo mva makungu
uwo mugwi uzoburongowe na Koloneli Nzisabira Clave icegera ciwe ni yakuba umuvugizi w'umukuru w'igihugu hanyuma dushikirize raporo son excellence amenye n'iki gihugu no munsi cyokora kuri iki kiza cha COVID-19
imbere yo kwamushikiriza icyo cegeranyo president Ivarite ndayishimiye nawe nyene yarishimiye ukuntu igihugu ciwe cyarwanije COVID-19 kwa 31 kwa 12 guheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'amenyesha makuru yavuze ko incanjo nyinshi zihabwa abarundi arizo zatumye batandura cyane cyo kiza
ibibazo by'amagara y'abantu ibyo bituma kuko Burundi buri mu bihugu bya mbere bicandaga burya nicyo gituma mbere nibaza yuko nikiza korona kitadufashe cyane kuko abana b'u Burundi baracandagwa cyane ku buryo tubakingira
kuva umuntu wa mbere atowe n'umugera wa COVID-19 mu Burundi mu kwa gatatu 2022 ibiharuro bitangwa na komite y'igihugu ijejwe kurwanya icyo kiza byerekana ko abantu 52429 aribo bawanduye 38 babahitana abagera ku 2023 n'abajanicenda na 84 baronkejwe incanco mu gihe abapimwe bangana hafi umuriyoni n'ibihumbi 190 kuva ku cyakiriya gatanu ku kwezi kwa mbere Burundi bwakuyeho ibipimo bya COVID-19 ku ngenzi zose zinjira mu gihugu zaba iziciye mu mazi ku butaka no mu kirere kikaba ico gihugu cyonyene cyo mu muryango wa yase cyari gisigaye kigisaba ibyo bipimo erojye uri kaneza ijuru rya Amerika.